Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabamukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatanu tariki 18 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016. Kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Ibyatewe n'u Rwanda, ibyatewe na Kagame kuko bifise imizi kure n'ibibazo bijyanye n'isenyuka ry'amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa shingiro.
Uwo ni Leonce Ngendakumana, umukuru w'umugwi ADC Kibiri n'umugambwe Fodebu, avuga ku vyagirizo vya leta y'u Burundi ku Rwanda. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya gato. Reka yamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Waramuse neza Thomas, utubwire amakuru avugwa muri iki gihe.
Fide, waramutse neza. Namwe abateze amatwi Ijwi rya Amerika, mwabonye Imana ikingura. Sudani ya ruguru ishobora gufunga imipaka yayo na Sudani yepfo no kwirukana abanyeshuri ba Sudani yepfo barenga 300,000 bigayo. Biratangazwa n'umujyanama mukuru wa Perezida Omar al-Bashir witwa Ibrahim Mohamud Hamid, avuga yuko Sudani yepfo itera inkunga inyeshyamba zirwanya leta ya Perezida Omar al-Bashir mu ntara ya Kordofan yepfo na Blue Nile. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Sudani yepfo Barnaba Marial Benjamin yateye utwatsi ibyo birego mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika. Hashize imyaka ine ibihugu byombi bigiranye amasezerano yuko nta na kimwe kigomba gutera inkunga inyeshyamba z'ikindi. Nyamara mu mwaka ushize Minisitiri Marial nawe yareze Sudani ya ruguru gutera inkunga inyeshyamba za Riek Machar warwanaga na guverinoma ya Sudani yepfo. Nyuma y'igitero cy'iterabwoba cyo muri Côte d'Ivoire ku cyumweru gishize, guverinoma ya Ghana yategetse inzego z'umutekano zose kuryamira amajanja mu rwego rwo hejuru. Ejo bundi kuwa gatatu, abayobozi b'izo nzego zose bagiranye inama n'umukuru w'igihugu Perezida John Mahama. Inama irangiye batangaje ko bafite amakuru y'impamo ko igihugu cyabo nacyo gishobora kwibasirwa n'abaterabwoba muri iyi minsi. Guverinoma ya Ghana yasohoye kandi itangazo isaba buri muturage wese kuba maso no gutangariza abashinzwe umutekano ikintu cyose kidasanzwe yabona. Ghana ituranye na Côte d'Ivoire, Mali na Burkina Faso, ibihugu bitatu bimaze guterwa n'umutwe Al-Qaeda kuva mu kwezi kwa 11 gushize. Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bamaze kuburira abaturage babo kugenda muri Ghana bari maso. Guverinoma ya Maroc yategetse abasirikare b'amahoro ba Loni kuva muri Sahara y'Uburengerazuba. Aba basirikare ni 84. Maroc yabahaye iminsi 3 gusa kugira ngo babe bagiye, kandi ivuga ko idashobora kwisubiraho ku cyemezo cyayo. Ubu burakari buturutse ku magambo umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon aherutse kuvuga ko Maroc yigaruriye Sahara y'Uburengerazuba. Maroc ivuga ko yarengereye kandi yagombye kuguma hagati nta ruhande na rumwe abogamiyeho. Kuri Maroc, Sahara y'Uburengerazuba ni imwe mu ntara zayo yayigaruriye mu 1975. Espagne yakoronizaga Sahara y'Uburengerazuba imaze kuyivamo. Sahara y'Uburengerazuba yo ishaka ubwigenge kuva mu 1976 yafashe izina rya Repubulika Nyarabu Iharanira Demokarasi ya Sahara, République Arabe Sahraoui Démocratique RASD mu magambo ahinnye. Kuri Loni, Sahara y'Uburengerazuba ni intara itarabona ubwigenge, naho ku muryango wa Afurika yunze ubumwe RASD ni igihugu nk'ikindi byose bya Afurika. RASD ni n'umuryango ni n'umunyamuryango wa Afurika yunze ubumwe kuva mu 1982. Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi yarayiteranye mu muhezo ku kibazo cy'abasirikare bayo birukanwe na Maroc muri Sahara y'Uburengerazuba. Korea ya ruguru ntiyitaye ku bihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Loni bayifatira. Nanone yaraye igerageje ibindi bisasu bishya bya missile ballistic bigera kure cyane ibirasa mu nyanja. Ejo bundi kuwa kabiri, Perezida Obama yashyiriyeho Korea ya ruguru ibindi bihano kubera ko mu kwezi gushize Korea ya ruguru yakoze igerageza ry'ibitwaro bishya bya kirimbuzi na missile ballistic. Abakuru b'ibihugu by'Uburayi bwunze ubumwe na Turikiya barateranuye uyu munsi i Bruxelles mu Bubiligi ku kibazo cy'impunzi zikomoka mu burasirazuba bwo hagati. Abayobozi b'ibihugu by'Uburayi bo bari i Bruxelles ku vejo baraye bumvikanye ko bazasubiza muri Turikiya impunzi ibihumbi n'ibihumbi bakomoka muri Siriya n'ahandi. Izi mpunzi zageze mu Burayi zinyuze n'ubundi muri Turikiya. Abakuru b'Uburayi bemeje kandi ko bazaha Turikiya imfashanyo itubutse y'amafaranga bakazana yohereza kwinjira mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ibi byose baraza kubishyikiriza Minisitiri w'Intebe wa Turikiya Ahmed Davutoglu uyu munsi rero maze babiganireho i Bruxelles. Kuva intambara ya kabiri y'isi yose yarangira, n'ubwa mbere Uburayi bwugarijwe n'ikibazo cy'impunzi gikomeye cyane. Impunzi zituruka mu burasirazuba bwo hagati zimaze kugera mu Burayi zirarenga miliyoni n'ibihumbi 150. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarayitangaje ku mugaragaro ku bwicanyi bw'umutwe bwa leta ya Kiisilamu bwibasira abanyakamwe ari genocide muri Siriya na Iraq.
Urakoze Thomas Kumakuru wejeje kudushikiriza naho mukanya gato. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ni umwanya w'amakuru yo mu karere. Leta y'u Burundi isaba ko igihugu cy'u Rwanda n'umukuru wacu Paul Kagame bwo kwitwarirwa muri sentare mpuzamakungu mu kwagiriza icyo gihugu ko kirondera gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu. Ibindi turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Eloge Wirikaneza.
Mu itangazo yasomeye abamenyeshamakuru ariko batemerewe kubaza ibibazo mu nyuma, umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu yavuze ko u Burundi bufite ibyemezo n'ibimenyetso ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari mu bashigikiye abashaka gutembagaza ubutegetsi mu Burundi. Pascal Barandagiye yibukije ko amazi iminsi hafatwa mbere bamwe mubari mu nzego z'umutekano z'u Rwanda baje guhungabanya umutekano ku butaka bw'u Burundi. Yaciye asaba ko President Paul Kagame n'igihugu ciwe bo kwitwarirwa mu masentare mpuzamakungu.
Turiyamirije ubugira kandi igihugu cy'u Rwanda n'umukuru wacu Paul Kagame ku bikorwa bigayitse batanguye gukora kuva mu kwezi kwa Rusama umwaka urangiye, mu kwigisha no gushyira mu migwi y'abicanyi bamwe mu mpunzi z'Abarundi bari mu nkambi y'impunzi muri icyo gihugu mu ntumbero yo kwica indongozi no gutembagaza ubutegetsi bwitorewe n'abenegihugu mu Burundi. Dusavye ko Paul Kagame na leta arongoye bitwarigwa mu masentare mpuzamakungu abijejwe akisigura kuri ako gasomborotso kugira ngo intahe imukubite mu gahanga.
Leon Sengenda Kumana, umukuru unane ya Desei Kibiri, n'umugambwe Frodebo, amenyesha ko ivugwa n'umushikiranganji Barandagiye ari gushaka kwirengagiza ibibazo nyamukuru bihari.
Uko no kugomba kujuragiza Abarundi. Ibibazo biri muri iki gihugu ndivyatewe n'u Rwanda, ndivyatewe na Kagame kuko bifise imizi kure, n'ibibazo bijanye n'isenyu kwa ry'amasezerano y'Arusha nibwirizwa shingiro. Muri Frodebo, mu mwaka w'2026. Numwaka w'2007 twaravuye muri leta kandi dusaba abashikiranganji batari bake, dufise abashinga amateka n'abakenguza amateka, dufise babura amatara abastaneri n'abaseruka Burundi hanze, kubera ko tubonye ko intumbero ya Nkurunziza n'umugambwe Sende Deputy muri icyo gihe batari ko bagomba kurongora igihugu bisunze amasezerano y'Arusha, abantu bicwa bagatogwa ibiziga mu nzuzi mu mashamba. Aho rero Rwanda n'umukuru wago aruhara abafise muri kubiraba, niba ari cyo kibazo cy'impunzi ari kibazo Burundi bwa bufise, niba cyishe mu nzira zisanzwe za politiki n'imigenderanire baraho bubashira kandi bisu aragwaravyemeye nta kibazo kiyari. Cyo rero nibaza ko aburiwe bariko bibaza bati none abarundi zobanda tubahenda gute, bazoheba bahenda ngo ariko aburanya baburana n'u Rwanda kandi atarivyo. Nta rubaza ku Rwanda n'uburundi zokwigira rubaho ruzokwagirwa nande.
Umushikiranganje Pascal Barandagiye yashimiye kandi abategetsi bamaze iminsi bagendera u Burundi harimo Ban Ki-moon umunyamabanga mukuru wa ONU, ngo kubona bamwe muri bo barishikiye mu ntara zo hagati mu gihugu byatumye bibonera ko amahoro yasasagaye no kubivugwa ko ibintu bicika atarivyo. Ni nako kwibutsa ibikurikira.
Turiyamirije abo bose baba Barundi canke abanyamahanga birigwa barasya batambaye kugira ngo leta y'u Burundi yicarane n'abashatse gutembagaza ubutegetsi ku nguvu ataho byakabonetse ku isi, ahubwo ababahaye indaro nibabashikirize leta y'u Burundi ibacire urubanza rubakwiriye nk'uko abo bafatikanije muri uwo mugambi mubi baruciriwe hisunzwe amategeko.
naho umushikiranganje barandagiye asa n'ubudakurwa ku ijambo kubijanye n'abashatse guhirika ubutegetsi abatavuga rumwe na leta bamuhanura guhindura imvugo n'ingendo yonse ngenda ku mana
uzanye dialogue uzanye kukuganira abantu baza kuganira uruvya ryavuye mu biganiro byose barabyanse bazana ibyigwanisha bace batuma nabandi bafata ibigwanisha ureka bo bagize ngo bavye gusenyura leta hariho n'iyindi mikwi imaze kuvuka ivyo twe twarabisezereye twarumvise za fore buzivugwa twarumvise leta tabarazivugwa twarumvise n'ubundi mugurongo nitwaza bampe nuko ntazi uko witwa kandi iyo migwi nibabandanyuka bakaguma bashira imbere inzira y'ingwano nkuko mbona ariyo bafashe bakanje ibiganiro ndindira mukapazo cenga hagende ndagira kivamwo nkuko bari ko bari yumvira ngo ishami mpoza makungu ni cyaratsinzwe inyo europeyene yatsinzwe inyo afrikene yatsinzwe akarere katsinzwe ndindira na mukapatsinzwe nkuko Museveni bavuga ngo yatsinzwe bibaza ko mu kugumiza ibigwanje mu gihugu bizozana amahoro burya ni babandanya banzana iyo nzira je nama nabivuze kuva mu mwaka 2011 bakaba baca banza ntaya mu camanga
leta y'ubundi menyesha ko yamaze kwitwarira umushingwa manza w'umubirigi Bernard Menge na televizion y'abafaransa France 3 kubera amasanamu yerekanywe bavuga ko mu Burundi hari ko habeho nyabwoko mu ntara ya Karuzi kandi y'amasanamu yafatiwe mu gihugu kimwe cha Afrika y'uburengero umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu abivuga ku izina rya leta yanasavye umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon gusaba ibihugu byafatiye ibihano abategetsi bamwe bamwe b'Abarundi kubibakurako eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Tukiri kuri iyo nkuru umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Uburundi n'amakungu anenyamitwe avuga ko hari ivyemezo bikwiye ko leta y'u Rwanda na President Paul Kagame borengukishwa imbere ya sentare mpuzamakungu reka twumvirize umushikiranganje anenyamitwe mu kiganiro na mgenzi wacu Frederic Nkundikije ahatangura avuga ku masentare ashobora kwihweza urubanza nk'urwo
Jewe nibaza yuko iyo bavuze igihugu ikindi bakavuga n'ugitwara iyo bavuze sentare bashaka kuvuga ngira ngo amasentare araba canke ahana ivyaha mpuzamakungu nayo akaba nkumbure ari ubwoko bubiri ubwoko bumwe ni ya sentare mpuzamakungu yegukira ONU yitwa Cour internationale de justice ubwo gakora nabwo ni yandi mpana vyaha ya CPI mugabo rero si nomenye neza iyo umushikiranganje mugenzanje yo yavuze mu ijambo ko ntaryumvirize ko muraza amasaha nyine atandukanye agati bujumura nino nkumbure ico gihe ashoye kudondora tubvira neza ico gihe twamenye yari mugabo nta yindi sentare mbona kuganje yo rengukije umukuru w'igihugu ikindi gihugu
ibirego Burundi bwagiriza u Rwanda kubganyu nibirego bikomeye byotuma President Paul Kagame n'u Rwanda birengukishwa imbere ya sentare
nkumbure sino tomora cyane gose kuri iyo kuri iyo jambo ko ntajyumvirije ariko ico nzi nuko mu bimwe muri bimwe na bintu twagiye turereka makungu mu byo igihugu cy'u Rwanda cakoze harimo ibyo hakoko bishobora gukurikirana n'ishyirahamwe nako ni na sentare mpuzamakungu international de justice mu bijyanye nuko imbibe z'u Burundi bazihonyanze muri kaneza ko hariho igitero cyaca gabwiye ku itariki 10 mu kwakaro mwaka uheze ibyo nabyo kavyerekana neza yuko aho tufatiye naho twafatiraho hariho icaha dushobora kwagiriza ico gihugu hanyuma ndibaza yuko uko biri kose nubwo vyoba ari uko biri igihugu c'u Burundi cagumye kigaragaza yuko gifise gishaka kugira imigenderanire myiza n'abanyi bacu bose harimo n'ico gihugu tukama dusaba yuko ico gihugu cohagarika ingendo zo gufasha abantu bafise imigambi yo kukonona umutekano hagati y'ibihugu vyacu vyompi n'uguhunganya umutekano hagati mu gihugu cy'u Burundi murazi ko hari imigwi myinshi tuzi yagira avuga ko bahawe imimenyerezo mu cyo gihugu cy'u Rwanda
tuvuze kandi kuvyerekeye ibyo byo gufasha imirwi ija gutera Burundi hari umusirikare avuga ko yari umusirikare w'u Rwanda yafashwe akaba yitwa Cyprien Rucahintare makuru aherutse gutangazwa ikayatangajwe na se wibavuga ko uyo mugabo atigeze aba umusirikare murashaka kuduha umuco kuri ico kibazo
je neza yuko tutobira ndako navyo cyane kuko iryo zina muvuga ni zina wenyine yitangiye hanyuma mukamuzi neza yuko mu bantu baba bakoze ivyaha nk'ivyo badahuta bavuga kuri hari ivyo abwira abamenyesha makuru baba bakora mu baza mugaho nkumbura akaba n'ivyo ashaka kubwira inzego zijejwe kugira gutororokanya makuru kuriwe nize rero yuko nkumbure mu misiri imbere aho zoshikizumba imbere y'intahe tuzo leta y'u Burundi n'inzego zijanye umutekano zizo zimaze kuronka makuru arambuye kukungene umusirikare yinjiye mu gihugu cy'u Burundi n'ingene nivyo ni wari umutumye nivyo yaramaze gukora navyo ivyo mvuga ko si yo yaravuze bwambe na mbere ho aha wombira ko njya munuko ko ari se wiwe uwo byemeza ko ari se wiwe mbese ivyo yavuze ni igikubira ko bataye umugera n'aho nabivuge ibintu byinshi bibazo byinshi bihari uko biri kose igihugu cy'u Burundi cyaramaze kuvuga yuko cyuguruye kugira ngo hoba hariho inzego mpuzamakungu zita kugira gutohoza kubyo tuvuga turega u Rwanda twege inzira iruguruye bazoza tubereke abo bantu bose twafashe tubereke izo nkozo zose twafashe tubereke aho hantu hose bagiye kugira bateye maze bagire icyo bashikirije
tugaruke ku kindi kibazo gihambaye cyane gose ishira hamwe y'Iburaya yarafashe ingingo yo guhagarika imfashanyo ya genewe leta y'u Burundi hanyuma leta y'u Burundi kabivuga ko hariho ibintu yari yashikirije mbega ku bwanyu kitagenze neza niki
ahubwo icyo kibazo kibaza abanyaburaya bonyine nibaza ko twega hacu twagerageje kwerekana neza ko tubana dukora mu nzego mu sata binyuranye mu byekeye umutekano na gateka zina muntu n'ubutungane kugira ngo abarundi bose baronke cyo novuga baronke amahoro babe mu mahoro bisazwe
ariko hariho ibintu iryo shiramwe risaba hariho nko kugura ama radio hariho agateka kazina muntu hariho ibiganiro cyane cyane nicyo kibazo turakigaruka ko ivyo byose leta y'u Burundi izo bishira mu ngira kugira ngo iryo shiramwe n'iyasubira gukorana maze yamfashanyo isubira igaruke mu Burundi
Ega Federike ivyo leta y'u Burundi ikora ibikorera barundi ntibikorera abanyaburaya leta ikora ivyo ibijanye n'imigambi n'imigabo yemeje ivyo yemereye ivyo aba umukuru w'igihugu yemereye abanyagihugu igihe ariko aritoza kandi ikabikora ku buryo abanyagihugu bonyine baronka amahoro n'umutekano
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio y'u Amerika i Washington DC mu Rwanda ikigo cy'igihugu kijejwe ibiharuro vya statistique gifatanije n'ubushikiranganje bujejwe ikigega n'imigambi ya leta byatangaje ko ubutunzi bw'u Rwanda mu mwaka wa 2015 bwiyongeye ku gipimo ca 6.9% amari gisata cy'urimye gitunze abanyarwanda ku bice 70% kiracari ku gipimo cyo hasi n'ibice 5% ahanini bitewe n'ihindagurika ry'ibihe ibindi kuri inkuru turabishikizwa n'umumenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa
Atangaza ku mugaragaro ko ubukungu bw'u Rwanda buhagaze mu mwaka wa 2015 Bwana Yusuf Murango kuri ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare yavuze ko ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse ku mpuza ndengo ya 6.9%. Bwana Murango yavuze ko bingana na $5,837,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Aragaruka ku nzego zifatwa nk'inkingi za mwamba zatumye ubukungu buba buhagaze butyo.
Services nizo zikomeje kuba ziganje cyane mu bukungu bw'u Rwanda the share ingana na 47% ubuhinzi bugakurikira 33% za industries nazo zikaba zifite 14
ubu ni ubukungu Rwanda rwari rwiteze ko buzamuka kuri 7% nko mu mwaka ushize wa 2014 urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ruri muzatumye ubukungu buri kuri 6.9% kubera ubukungu bwa bimwe mu bihugu byaguraga amabuye y'u Rwanda butifashe neza ku isoko amabuye y'agaciro yagabanutse 9% bwana Claver Gatete ni ministri w'imari n'igenamigambi
we saw China having been the main consumer of commodities such as minerals.
Twarabibonye ubushinwa bwatugoraga ibicuruzwa nk'amabuye y'agaciro, iyo ubukungu bugize ikibazo bigira ingaruka ku mabuye y'agaciro. Ibi bisobanuye mu by'ukuri ko iyo bibaye tuba tubaye aba mbere mu kugiraho ingaruka. Nkakuruta Wolfram yacu, gasegereti yacu, yewe na zahabu nibwo bwatuguriraga mu ba mbere. Ibyo tugerageza gukora twabiganiriyeho mbere ya byose ni ukongera agaciro, agaciro ku mabuye yacu.
Adding value to our minerals.
Imyubakire ku mazu mashya cyane y'ubucuruzi ashyirwa mu kiciro cy'inganda hagaze ku 10%. Urwego rw'ubuhinzi butunze abanyarwanda 70% rurasa n'urutavaho ruri. Kuva mu 2010 rugaragaye inshuro enye ku mpuza ndengo ya 5%, mu gihe Leta ibufite intumbero yo kuba buzamuka ku mpuza ndengo y'umunani n'ibice 5% mu cyerekezo yihaye 2020. Uru ni urwego Leta ishoramo imishinga myinshi ngo rubashe guhaza abaturarwanda. Bwana Claver Gatete avuga ko ubuhinzi nubwo butavaho buri butanasubira inyuma. Zimwe mu mpamvu Leta ifata nka nyirabayazana n'imihindagurikire y'ibihe kandi ngo igerageza kuyishakira umuti.
Twari twaravuze turashaka ubuhinzi buzamuka 8.5%. Kandi nkuko mwabivuze bigaragara nuko it has been stuck at 5%. Now being stuck at 5% it is saying what actually do we need to do to bring it up?
Bwagumye kuri 5%. Kuguma kuri 5% ni ukuvuga ngo twakora iki ngo tubuzamure ku 8.5% twari twihaye. Ibyo rero nibyo turi kugaragaza ngo tumenye neza aho icyuho kiri. Bimwe mu bibazo by'ingenzi bikunze kugaragara, ubuhinzi bwacu bubeshwaho n'imvura. Iyo iguye neza umusaruro uba mwiza, yaba mba umusaruro ntube mwiza. Igisubizo si igihutirwaho. Ntushobora guhita utangira kuhira igihugu cyose mu ngengo y'imari y'umwaka umwe. Ugomba gutangira ishoramari kuhira. Icya kabiri ibyo dushyiramo nk'amafumbire, dutumiza amafumbire, twigisha abaturage kuyakoresha, tuyatera inkunga. Turagerageza kureba uburyo ibiturukamo byazamuka. Ubukungu bugaragazwa ko bwazamutseho 6.9%, ariko bigoye kubyumvisha abaturage hirya no hino barya bigoranye.
Byo kurya ntitubonye babido, ariko bitabonete twakwemera tukanamba nta kundi byagenda. Kuko nta wikoreramo ni ugusaba. Kumuharu wa sanga bashyize ngo kusiko. Abikuru ya nani ya biteka se aradiriki. Utuka umwana ya kariye ni ujewa urwani na kurya. Nta kurya kuri kiyo. Nekata. Nta kurya kuri kiyo kumangu nako. Twibera bacyo nuko iyo ugize amahirwe ukabona buri ide ukagurira bibiri by'ibigori abana bararira ibyo ngibyo nta kundi byaragabanutse. None nayo mfite ibiro 60 sigeje 51 rumba taruguga atarugudehuka se nuruze abana uko umuntu yajonje ibiro ntibigabanyuka.
Turya rimwe ku mugoroba umwe tukanaburara kwa tubona tukari ubwo twabibura nuko wabona akazi wakabura nuko ukavumiriye ukihangana.
Kuri iki kibazo Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi yagisubije ivuga ko umusaruro w'u Rwanda urenze w'abaturage barwo bakeneye. Ministre Gatete yavuze ko hirya no hino hagaragaye ikibazo cy'inzara yatewe n'imihindagurikire y'ibihe, kandi ku Rwanda rwagerageje kugoboka bahuye n'ibibazo rwifashishije ibigega by'imyaka ruba rwarahunitse. Imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare ivuga ko kuva mu 2011-2014 umunyarwanda yavuye ku madorari y'Abanyamerika 211 agera kuri 718 yinjiza. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Ibihugu byo muri Afrika bishaka guhindura ingendo kugira ubutunzi buduge bitarinze kuzera inze y'ibihugu bya rutura. Abashikiranganje canke intumwa z'ibihugu zaje mu nama yo guhindura Afrika bavuga ko byose bishoboka. Ivyo vyavugiwe mu nama African Transformation Forum yasorejwe i Kigali mu Rwanda muri yindwi. Umumenyesha makuru wacu Tabita Mukamusoni yarakurikiranye ibikorwa vy'iyo nama.
Umurimyi mu Rwanda aracarima ari nyamwigenda ko nukuvuga umwe wese arima mu kibanza ciwe akoresheje ubuhinga bwa kera. Abamaze gutera imbere bakorera mu mashirahamwe ico bita cooperative, bakarimira hamwe n'umwavu bagashiramwo hamwe no mu kwimbura bimburira hamwe, gutyo amasoko bakayarondera hamwe. Ivyo biracari ku ntambwe noya kuko amakuru mashasha ku buhinga bugezweho bwo kurima nayo baronka. Rishari Murekezi, umuyobozi mukuru ajejwe iterambere ry'uburimyi mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi.
Iki kintu ubu ngubu nuko abahinzi bagomba kwegerwa cyangwa bakazamura ubumenyi bwabo, bakanatanya no gukoresha uburyo bugezweho modern agriculture kuburyo barusheho kuzamura umusaruro wabo no kuzamura kalite w'umusaruro ku buryo amasoko yacu tuzaba tubona amasoko ahoraho berako niba ufite ikintu cya karite isoko ryo rihoraho nta dibora nuvuga ko ikingi cyici rero kizadufasha kongera kuteza imbere kurusha kuteza imbere ubuhinzi.
Samson Chatu arongoye ihuriro ryo muri Afrika rijeje guhanura no gutanga amakuru kubijanye n'ibikorwa by'uburimyi afase mu mpfunyapfunyo avuga ko muri Afrika ingorane zigihari ariko mu Rwanda ziracyari nyinshi.
The challenges in Africa especially in Rwanda also there are many challenges.
Iyo tuvuze ibijanye n'uburimyi kimwe mu ngorane nyamukuru zihari no guhuza abarimyi kugira bashobore gukorera hamwe anaganire ku ngorane ziri mu burimyi kuzana abakorera muri ico gisata kugira tuvugane ingorane zihari n'inyishu zishobora kuboneka kugira bahurize hamwe ubumenyi kugira bashobore gukorera hamwe kuko bose bakorera ku burimyi n'ubworozi. Izo ngorane zose ni nyinshi ariko abantu bakoreye mu mahuriro baca basangira ibyo bazi nk'akarorero kurondera amasoko n'amadeni. Urongo ya fase yatanze akarorero ku gihugu cy'u Buganda kwingendo bayikoresheje birakunda kandi byarafashije abarimyi. Muri iyo nama yabahuje haciye hashyirwaho ihuriro ry'abahanuzi mu burimyi n'ubworozi bagera kuri 12 ishami rya fase rizokorera mu Rwanda. Dishari Murekezi atubwira icyo uwo mugwi ugiye gukora.
Iyi komite rero cyambere no kwicara hakakorwa tukamenya abantu bose mu gihugu abakora iyi service bakaba tukabingiza mu iyi forum none cyambere tukakorana gahunda uko tuzagenda tureba bidufite resources tufite ko twafatanya mu buryo tubikoreshe neza kandi bikagera mu bahinzi benshi. So herejo iyi komite tujikora inama ya mbere aho tuzatangira gukora gahunda zacu kandi kwegerana n'inzego zitandukanye aba inzego z'uturere kuko izi service z'amamazi abahinzi cyane cyane minagri fatanyana n'uturere tugomba kubegera none tukabamenyesha iyi gahunda kwimeze n'abafatanyabikorwa abandi bose.
Mu 2012 ibice 32 ku ijana by'abarimyi nibo bari bazi gukoresha ubuhinga bwa none mu 2016 bageze kuri 69. Iyo ni intambwe ariko bifuza gushikira ijana ku ijana. Afasi ikorera mu bihugu 40 bya Afrika. Ikigali Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Shuti mwese muri kumukurikirana ibiganiro byacu mukanya turabisozera yamara imbere yaho reka mugenzi wacu Thomas Kamirindi atwibutse ibice bikuru byari bigize amakuru yadushikirije. Thomas
Fide urakoze cyane. Sudani ishobora gufunga imipaka yayo na Sudani yepfo no kwirukana abanyeshuri ba Sudani yepfo barenga 300,000 bigayo. Sudani irega Sudani yepfo gutera inkunga inyeshyamba zirwanya leta ya Perezida Omar al-Bashir mu ntara ya Kordofan yepfo na Blue Nile. Leta ya Sudani yepfo irahakana ibi birego. Guverinoma ya Ghana yategetse inzego z'umutekano zose kuryamira amajanja mu rwego rwo hejuru ivuga ko ifite amakuru y'impamo ko Ghana ishobora kwibasirwa n'abaterabwoba muri iyi minsi. Irasaba na buri muturage wese kuba maso no gutangariza abashinzwe umutekano ikintu cyose kidasanzwe yabona. Ghana ituranye na Cote d'Ivoire, Mali na Burkina Faso, ibihugu bitatu bimaze kwibasirwa n'umutwe wa Al-Qaeda kuva mu kwezi kwa 11 gushize. Guverinoma ya Maroc yategetse abasirikare b'amahoro ba Loni kuva muri Sahara y'Uburengerazuba. Aba basirikare ni 84. Maroc yabahaye iminsi 3 gusa kugira ngo babe bagiye. Ubu burakari buturutse ku munyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Ban Ki-moon uherutse gutangaza ko Maroc yigaruriye Sahara y'Uburengerazuba. Maroc ivuga ko yarengereye kandi yagombye kuguma hagati nta ruhande na rumwe abogamiyeho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarayitangaje ku mugaragaro ko ubwicanyi bw'umutwe wa leta ya Kiisilamu bwibasira abanyakamwe muri Iraq na Siriya ari genocide yibasiye abo mu bwoko bw'abayezidi, abakristu n'abayoboke b'ishami ry'abayisilamu b'abashiyita. Ibi bisobanuye ko Amerika ishobora kubajyana mu nkiko kujyanira abayoboke b'umutwe wa leta ya Islamic mu nkiko, ariko ko idashobora kugira ikindi bakoraho iyo bari iriya muri Siriya na Iraq, ariko ishobora no kubigeza ku nteko ishinzwe umutekano ku isi, noneho nayo ikaba yasaba urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho gukurikirana abayoboke b'umutwe wa leta ya Kiisilamu. Ndabashimiye, turasubira mu kanya.
Shuti mwese mwakurikiranye ibiganiro twari tubafitiye muri uyu mwanya aha niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanye. Mutanga. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.